Iri n'ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki 26 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2016. Kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fide Niyongabo.
Mumve yuko icyo ari cyo cyose kizoza gufasha kugira ngo uwo mwuga ukogwe neza so gusubiramo byagiye muri iyo bwirizwa kandi byinshi ni byiza urabiye kubwirizwa.
Uwo ni Karenga Ramazani ayoboye urwego rujejwe kugenzura itangazamakuru mu Burundi CNC avuga ku itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi yemirije guhinyanyurwa. Inkuru n'andi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya gatoya. Reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino, amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine, utubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Mwaramutse neza Fidele, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino kuri uyu wa kabiri muri Kenya. Habaye igitero cabereye ku mpaka wa Kenya na Somalia. Icyo gitero caje kigana abatari mu idini rya Kiisilamu cyahitanye abantu bashika kuri 12 nkuko byemezwa n'umukozi wa leta ya Kenya. Bivugwa ko abakozi ico gitero bashobora kuba arabagwanyi b'umugwi Al-Shabab bateye inzu y'uburaro bw'ingenzi isanzwe iri mu gisagara cha Mandera. Ico gitero gikurikiye ibindi bitari bike byabereye aho ku mpaka wa Kenya na Somalia byakozwe n'umugwi Al-Shabab kuva Kenya itanguye kurunga ikinteko zayo mu gihugu cha Somalia mu mwaka w'2011. Abategetsi mu gisirikare cha leta z'ubumwe za Amerika bamenyesha ko ibitero leta ya Kiisilamu irakora hirya no hino muri Iraki ari bifise intumbero yo gusamaza igisirikare cha Iraki kiriko kirigarura igisagara cha Mosul mu kwirukana abagwanyi ba leta ya Kiisilamu. Kuva kuri uyu wa gatanu leta ya Kiisilamu irakora ibitero ku milometero amajana mu bisagara vya Kirkuk asanzwe hari gitoro n'igisagara cha Dibis. Abantu bashika kwijana barimo nabajejwe umutekano baraguye muri ivyo bitero nayo mu gisagara cha Dibis. Abashika kuri 14 bagizwa hanini n'abanyayirani nibo baguye muri ico gitero. Abategetsi mu gisirikare cha Amerika bamenyesha ko ivyo bitero ari ivy'akanya gato kandi ko bari bavyiteze. Abategetsi bakavuga kandi ko igisirikare cha Iraq gifatikanije n'abakurde biteguye gutuza abagwanyi ba leta ya Kiisilamu uko biri kose. Igihugu c'Uburusiya kimenyesha ko congereje ikiringo c'agahengwe kubijanye n'ibitero vy'indege mu gisagara ca Aleppo muri Siriya kandi ko n'igisirikare ca Siriya hamwe n'abasanzwe bagifasha bahagaritse ibitero vyabo mu turere dusanzwe turimo abagwanyi. Ivyo byatangajwe n'umutegetsi mu gisirikare c'Uburusiya Lieutenant General Sergei Rudskoy aho avuga ko haheze indwi indege z'ingwano z'Uburusiya na Siriya ziri ku birometero 10 uva ku mugwa mukuru w'ico gisagara. Yamara ababikurikiranira hafi bamenyesha ko ibitero by'indege byasubiriye kuva ku munsi wa gatandatu inyuma y'amasaha makeyi aho ako gahengwe kari kamaze. Ivyegeranyo byasohowe nayo mashirahamwe akurikiranira hafi vya Siriya bivuga ko hari intambara ziriko zibera ku butaka mu turere turimo abagwanyi ba Aleppo. Bakavuga ko ivyo bitero by'indege byimukiye ku nkengera z'ico gisagara ahasanzwe hari uruja n'uruza rukomeye. Mu kiringo cindwi zibiri gusa zisigaye kugira haba amatora y'umukuru w'igihugu cha leta z'ubumwe za Amerika, abakandida muri iryo higanwa baganishije inguvu zabo za nyuma muri leta ya Floride iri mu manuko ushira ubuseruko bwa Amerika. Muri iryo higanwa abakandida bagerageza bompi kuronka amajwi menshi muri iyo leta isanzwe iri mu mareta atanga amajwi menshi ashobora gushikana abakandida ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Ibice birenga 10% by'amajwi abakandida bakeneye kugira batsindira aya matora biva muri leta ya Floride. Umukandida Hillary Clinton w'abademokrat niwe aboneka imbere mu biharuro bisohoka mu vyigwa byakozwe aho muri leta ya Floride. Nayo umukandida Trump yatangarije mu kinyamakuru Fox ko bishoboka ko adatsinda amatora ari hamwe adatowe muri iyo leta ya Floride. Trump akavuga kandi ko ibinyamakuru bitamushigikiye. Umuhinga yigenga mwishira hamwe mpuzamakungu ONU Philip Alston atumurutoke amakungu kubona yarananiwe kwemera uruhara rwayo mu by'amategeko ku bijyanye n'ikiza cyakorera kiri mu gihugu cha Haiti ikiza cyahitanye abantu bashika ku 9,300 kigasinzikaza abashika ku 8,800 Alston asanzwe ari umuhinga mu byereke mu bijyanye n'ubukene hamwe n'agateka kazina muntu avuga ko biteye isoni kubona ONU ataco yakoze abakozi bishiramwe muza makungu ONU bamenyesha ko ikiza gikomeye cyakorera cyadutse aho muri Haiti inyuma yaho kinyamugigima gisenyuriye inzuzi amazi y'umucafu akisesa mu mwaka w'2010 gushika ubu muri Haiti abashika ku 5,000 barandura indwara ya korera kundwi umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yatangaje ko ONU yitwararitse ibijyanye n'ico kiza cha korera amenyesha ko hari imfashanyo ingana n'imiliyoni 200 z'amadolari yo gufashisha imiryango yasinzikaye hakaba kandi n'imiliyoni 200 z'amadolari azobagenewe kugwanya korera no gusanura ibyasambuwe na nyamugigima ya Maraban Ki-moon cyo kimwe n'abandi bategetsi bakorera ishiramwe muza makungoni babihanuwe n'abashikiriza manza ba ONU barahakana ko ataruhara mu by'amategeko bafise muri ico gikogwa Icegeranyo gishasha cishira hamwe riharanira agateka kazina muntu ku isi ya Amnesty International kimenyesha ko inteko za leta muri leta ya Sudani y'umanuko zishe n'impaka zongera zifata ku nguvu abanyagihugu mu gihe inteko zishiramwe mpuza makungu natacho zakoze
Urakoze Rosine ku makuru hejeje kudushikiriza naho mukanya Radio Jwi d'Amerika I Washington DC umwanya w'amakuru yo mu karere Sara Zaid umuganwa kazi wo mu gihugu cha Yordania Volker Turk icegera cy'urongo ishyiramwe muza makungu rijejwe impunzi baherekejwe n'umushikiranganje jejwe impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda Serafina Mukantabana baragendeye ejo ku munsi wa kabiri ikambi impunzi imahama kugira birabire ukugenda impunzi zibayeho nico zikeneye ibindi kuri inkuru twumvirize Desire Hatungimana yari yahanyarukiye
Abashitsi biteka barishikiye hari abakenyezi bakoraniye mu ishyirahamwe urunani rw'abakenyezi b'impunzi byo kujisha ibiseke n'inkoko bya kijambere bakaba bahamaze umwanya baganira nabo bakenyezi ingene biyumviriye kujya mu mashyirahamwe kugira biyungunganye umwe muri abakenyezi akaba yamenyesheje ko batanguye bashika 300 muri kino gihe hakaba hari abashika 50 baronse ababigisha kugira bakora ibijyanye n'amajambere akamenyesha ko mu gihe boronka isoko wo kwisununura mu buzima barimwo
kare tutararonka ico dukora tutarajama ngo tuyumvire ico twokora twasanga dusanzaye ugasanga umuntu arabuze n'agasukari kijana ariko ubu iyo dukoze neza turashobora kubikotesha nko ku mamanza bakaduha nka makeya nyene tukagabura kugira umuntu ashobore kugura n'agasabuni ashobore kugira ico yifashishije ariko turonka amahera make cyane nta atangana n'ibyo tuba twakoze uko turakora byinshi ariko tukabura isoko kandi twari twabikoze hari ibyo twajishe imbere yuko Entigo iza imbere yuko badukorera ibyo biseke twarabijishe twakoresheje uburyo bwacu nyene twakoresheje ariko gushikiza isaha twarabuze ababitugurira
umushikiranganje ajejwe impunzi no gukinga ibiza Serafina Mukantabana arashima igikogwa abo bakenyezi bakora akamenyesha yuko iyo mpungenge yo kubura aho bashora ibyo bakoze igiye kuhava umushikiranganje akaba yizera ko mu minsi iri imbere impunzi zoba zishobora gutungwa n'ivyo zikoze zikanateza imbere igihugu cyazihaye indaro
icyo tugamije no kugira ngo tuzane abantu b'abanyamwuga babafashe gukora ibintu binoze bashobore no kubona isoko hanze bari abintango turakorana nk'uko bivugaga hari organization itwa Indigo Rwanda turashaka gukorana na Gahaya Links turashaka gukorana n'abandi bose bashobora kuba bafite amasoko n'ubumenyi bushobora gutuma izi mpunzi zacu dufite ibyo zikora bigaragara kandi bikaboneka no ku masoko mpuzamahanga tukabashyira muri iyi gahunda twafashe y'ibikorewe mu Rwanda
umuganwa kazi wo mu gihugu cya Yordania yari yishikiye imahama yakengurukiye cyane izo mpunzi kuri iyo ntambwe zigeze ko yaciye agura ibiseke n'inkoko azomanika mu nziwe kugira bigume bimwibutsa ubukerebutsi bwa bakenyezi nk'uko yavyivugiye mu ijambo yashikirije akaba yamenyesheje ko atakatazogira mu kuvugira izo mpunzi kugira zifashwe na cyane cyane mu bikorwa byo kwiteza imbere kubandanya gufasha impunzi z'amahama Vyashimangiwe kandi n'icegera curongoye ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi Volker Turk yamenyesheje ko kubona yishikira mu Rwanda ari kugira yirabire n'amaso yiwe icimpunzi zikeneye mu ntumbero yo kuzama hafi. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha isa 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda ibiro by'umushikiriza manza mukuru vyashikirije Nyirangaruye Alphonsine na Sebazungu Faustin baba mu karere ka Gakenke mu ntara yo mu buraruko bw'u Rwanda. Umwana wabo yibwe muri Mutarama uyu mwaka inyuma yuko hakozwe ibipimo vya ADN bagasanga aribo bamuvyaye. Ibindi kuri inkuru twumvirize mu menyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Umuvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi Faustin avuga ko muri Mutarama 2016 polisi y'igihugu yamenye ko habayeho icyaha cyo kwiba umwana itangira iperereza aho hakekwaga uwitwa Abineza Yacente. Ubwo polisi yakoraga iperereza Abineza Yacente ukekwaga kwiba umwana ngo yafatiwe Musanze amufite, avuga ko umwana ari uwe, ariko uyu munsi mu bushinjacyaha yavugaga ko atari uwe, ariko agasobanura ko yamutwaje nyina akaza kumubura kuko nyina w'uwo mwana avuga ko yari yasinze. Umuvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi Faustin aburira abantu bagikora ibyaha ko bakwiye kubireka kuko uburyo bwo kubatahura bworoshye.
Ibyaha nk'ibi babyirinda kuko aho iperereza rigeze n'ubuhanga tumaze kugira, ntabwo ufite umwana wemeza ko ari uwawe, ariko kubera ubuhanga buhari bwo gukora amaperereza kugira ngo umuntu amenye umubyeyi we, ngira ngo niyo mpamvu iyo biza kuba nta DNA test yakozwe byari kutugora, hari kuba ibindi bimenyetso abatanga buhamya akabimpaka ndende.
Umuvugizi w'ubushinjacyaha yavuze ko ibisubizo bya DNA byakozwe bigaragaza ko ababyeyi b'umwana ari Nyirangaruye Alphonsine na Sebazungu Faustin atari Abineza Yacente n'umugabo we. Nyina w'umwana Nyirangaruye wamuherukaga afite ukwezi kumwe, ubu akaba amaze kugira hafi amezi 10. Aravuga ibyishimo yagize nyuma y'igihe kinini ari mu gahinda ko kubura umwana we.
Bo twavuye mu isoko atizera ndi mutwaje n'umwana ngo ufate ipaniye y'ibyo nari nahashye. Kuva mu isoko muri Nyabihu kumugaragara abantu batubona babona ko ndi kumwe n'umuntu yandushije intambwe yanzira twari turimo tuyidukuye mu isoko ntabwo yayishubije. Ndagenda nkurikiye yanzira ngeze ku isenta ndarangaguza umuntu ndamubura. Yewe nishimye cyane, ubu ngubu nabuze ukuntu nabigenza kuko nsa n'uwari warihebye ariko kubera ko polisi y'u Rwanda ibikomeje gukoresha iperereza ryayo ifatanije n'ubuyobozi bafatanije bose, nge byaranshimishije. Yagiye kumva rumva barampamagaye ngo nihute igisambo baragifasha.
Umugore w'ibyo umwana Bineza Yacente nta byinshi avuga byamuteye kwiba umwana, ariko amakuru twahawe n'umugabo we agaragaza ko uyu mugore wari uwa kabiri mu muryango washatswe mu buryo butemewe n'amategeko, yaba yarashakaga kwereka umugabo we ko yabyaye umwana w'umuhungu ngo abashe kugira agaciro muri uwo muryango. Umugabo w'uyu mugore w'ibyo umwana we kugeza ubwo ubushinjacyaha bamburaga uwo mwana yari yakemeye ko umugore atabyaye koko.
Umunyabuzima aravuga arahamagaye ati umugore wawe yabyaye atafite umwana, yabyaye umwana w'umuhungu. Ubwo nta kinini ari kongeraho, nje nabonaga ko ari umwana ari kongeraho ibyo kwitorero dore n'ubu mfite abandi babiri, simfata umwana w'uruhinja, mfata umwana ari uko atangiye guseka ari gukamba kamba. Nje ubwo kugezana n'ubu ndatangaye nje ngeze hano mbona nsanze hano mu rukiko ubwo dore ubumaze amezi 5 mfunze. Nje ntabwo binshimishije urukora ko nanditse ari uwanje kandi nanamwandikishije no mure namwise manzi Jadamungu.
Uvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi avuga ko ibyaha byo kwiba abana bitaraba byinshi mu Rwanda. Yasobanuye ko umwaka ushize urwego rw'ubushinjacyaha bwakiriye ibirego 9 by'abantu bibwa abana. gusa muri iki gihe haraboneka umubare munini w'ababyeyi bajugunya abana nta mibare yatangajwe n'ababifitiye ubushobozi ariko hirya no hino mu midugudu hagenda humvikana abantu bataye abana ku nsengero ku mihanda mu mavuriro mu isoko n'ahandi abashinzwe uru rwego mu bushinjacyaha bukuru bavuga ko iyi mibare ihari nubwo batabashije kuyegeranya ngo batubwire uko ihagaze ubushinjacyaha bukuru buvuga ko icyaha cyo guta umwana wabyaye gihanwa cyane kuko uyu mubyeyi wikura umwana bakamuta mu muhanda aba amugabije urupfu muvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi avuga ko ibi bitandukanye n'uyu mwana ashaka kumurera ngo amugire uyu mugore w'ibyo umwana n'amategeko ateganya ko ahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka itatu niho azabuye amafaranga kuva ku 150,000 kugeza ku 500,000 ubushinjacyaha buvuga ko bugiye kubanza gusuzumisha uyu mwana kwa muganga kugira ngo harebwe niba nta ndwara yaba yaratewe muri aya mezi amaze yaribwe umugore n'umugabo w'ibyo umwana bose barafunzwe Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jendi mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Kwacukura ama radio yanyu tubibutse ko muri ko mukurikirana Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ryimirije guhinyanyurwa. Iryo tegeko ni ryo mu mwaka w'2015. Nayo kuba afise amakenga kuyihinyanyurwa urwego sense rucungera itangazamakuru mu Burundi. Rurabahumuriza ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Fidelite Ishatsi
mu kiringo cy'imyaka ibiri iteko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi rimaze guhinduka inshuro zibiri ririko irakora ubu n'iryo kuwa 9 kwezi kwa 5 mu mwaka 2015 ryasubiriye ryatowe umwaka 2013 itegeko ryimije guhinyanyurwa ririmo akarusho mu bijyanye n'ubwigenge kumenyesha amakuru hagiyanijwe n'iryo mwaka 2013 ryiyamije batari gake n'abamenyesha makuru mu gihe itegeko rigira rihinyanyurwe abamenyesha makuru bamwe bamwe hamwe no kwikiranya ragufi bijyanye n'umwuga wo kumenyesha makuru bafise amakenga ku bigiye guhinyanyurwa Josephine aho bari ajejwe ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO mu Burundi
dans son discours de l'honorable président dans le conseil national de communication nous a informé
Urongo esense yavuze ko bimije guhinyanyura itegeko birashobora gushika bagahinyanyura uturusho turi muri iryo kubganje ibyo bikozwe ko kizoba ari kibazo gikomeye Urwego rugeje kugenzura imenyesha makuru mu Burundi rurahumuriza afise amakenga ko takiyo na kimwe bazoshiramwo mu guhinyanyura iryo tegeko kidusubize inyuma iyo ntambwe y'ubwigenge kumenyesha makuru Burundi bugeze ko Karenga Ramadani arongo esense
mumve yuko icyo ari cyo cyose kizoza gufasha kugira ngo umwuga ukogwe neza so gusubiramo byagiye muri iyo bwirizwa kandi vinshi ni byiza urabiye kubwirizwa byo mu mwaka w'2023 n'2013 hariyo vinshi bishasha kandi byiza byaraje kandi bifasha umurimo w'umunyamakuru kuvuga rero aho tugeze no kuraba ibitameze neza cyangwa ibitakogwa neza kubera ko habuze ikiniki nivyo bigiye gukogwa
naho bahumurijwe abamenyesha makuru bari mu ruganda wo kwigishwa ibigize iryo tegeko ryari inyanyugwe hari muri bo abemeza ko ishigwaho ry'amategeko ari kimwe na ishigwa mu ngiro ryayo ari kindi kukaba nkako ingingo y'indwi ya 11 zo mu itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru niza kenshi zikunda guhonyangwa nk'iyo y'indwi ivuga ko umenyesha makuru wese afite ubwigenge bwo gukorera ariho hose ashaka mu gihugu mu gihe abafite uburenganzira ahabwe n'ikigo kije gucunga imenyesha makuru sense iyo y'11 nayo irayuhwirira aho ivuga ko umutekano w'umenyesha makuru utegerezwa gucungegwa cyo kimwe n'ibikoresho byiwe yabona yamaze kwibonekeza mu Burundi aho usanga abamenyesha makuru bafise ibisabwa n'amategeko bafatwa mu mingi itandukanye y'igihugu cy'u Burundi mu kwagirizwa ko batasavye impusha mu bagejeje intwaro hari nabo bishika bagafungwa bikoresho byabo bigafatwa kamwe mu turorero nako menyesha makuru y'u Amerika yafatiye umuntu yarutana mu gihugu cy'u Burundi yagirizwa kutimenyekanisha mu bajeje intwaro kamwe mu tundi turorero ni ifatwa rya menyesha makuru babiri mu gisagara ca Bujumbura ku Imana uheze umwe muri bo n'umunyamerika kazi kandi naho yafashwe yarafite papuro mu burenganzira gukorera ku butaka bw'u Burundi ahabwa na CNC akagitashe muri mu gifaransa Karenga Ramadan arongoye CNC amenyesha ko akenshi gufatwa kwa menyesha makuru kuvuga kutamenya ko amategeko agenga uwo mwuga atanka rero kumenyesha makuru mu Burundi akoye kimenyesha makuru mva makungu yafashwe ariko akakugwa na CNC
Jean-Pierre Tissier témoin il avait le même
Jean-Pierre nicabona yarahuye n'izongorane ku soko nkuru ya Bujumbura ariko arafasha amenyesha makuru bo muri Al Jazeera bamufashe CNC yarahageze icegeya curongoye CNC ikibazo ca mbere yabayejwe n'umupolisi ni iki gikurikira muri bande kugira muze kuvugira uwo mugabo umupolisi arubaka kubaza aho muri CNC kandi arugwego igihugu gwemewe nibyizwa shingiro byerekana ko hari kutamenya ko mategeko abamenyesha makuru bitajugo ruganda bararenga 50 abamenyesha makuru vya leta ivyigenga hamwe nabatanga amakuru bimenyesha makuru mva makungu abari mu rugo ruganda basabwe kwitaho kumenya amategeko bagenga hamwe no kuyamenyekanisha ibujumbura mu Burundi Fidelite ishatse icyo gya Amerika
uruhagarara
nahumiwe beka mana yanje ibintu tuzobikura gatwe imbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufiye ta twese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohave bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba Tureke ibintu byangare tubone. Jongera nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyuko uri umusore ko nanje nkaba umurengero. Mafu.
Nigikina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Izwi rya Amerika rirabashikiriza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse kugira ibitero byo kwivuna abansi inyuma yaho hagiriwe igitero ku bwato bwabo bwo mu ngwano buri ku nkombe y'inzuzi z'igihugu cya Yemen ku itariki 9/12 na 15 z'ukwezi kwa 10 amamisire yaratewe kuri ubwo bwato bw'abanyamerika buri mu karere kafashwe n'abaroberi b'abanyeyemen bo mu bwoko bw'abahudhi. Ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa 10 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaciyigira ibitero mu duce dutatu turi ku kivuko cibahari hafi ya Yemen. Ivyo bitero vyakozwe n'ubwato bw'abanyamerika bwitwa Destroyer Nizer. Ubwo bwato bw'abanyamerika bwasambuye ivyuma vya radar bigenduzi birere bisambura ububasha bw'iyo radar kubona ubundi bwato bushobora kwinjira muri ako karere. Umuserukizi w'ibiro bijejwe gutangaza amakuru mu biro vya Amerika bijejwe iperereza Peter Cook yavuze ko ibitero vyakozwe na Amerika vyari ibitero vyo kwivuna umwansi. Ati kwari gukingira ubwato bwacu hamwe no gukingira uburenganzira bwo kugira uruja n'uruza muri iryo bahari. Ivyo navyo bikaba ari ishingano rikomeye ku mutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cook ati ingunguru z'ibitoro zirenga amamiliyoni 4 ku munsi zica mu karere ka Bab el Mandeb. Inzira y'amazi iri muri ako karere ihuza Aziya n'Uburaya. Umutekano w'iyo nzira urahambaye ku butunzi bw'ako karere n'ubudandaji ku isi yose. Intambara yo muri Yemen yatanguye mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2015 aho abarobere mu bwoko bw'inkeho z'abahudhi bari bashigikiwe n'igihugu cya Iran bafata akarere katari gato k'igihugu cya Yemen batuma umukuru w'igihugu Abdel Mansour Hadi ahunga. Inyuma yaho umukuru w'igihugu yaciye asaba urunani rw'abasirikare bayobowe na Arabi Saudite kugira ibitero vyo mu kirere ku birindiro vyabo bagwanyi b'abahudhi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo nyene ihora ifashisha ugo runani rw'abasirikare perereza rifasha ivyo bitero vyo mu kirere, ariko Amerika yaragaragaje amakenga menshi ifise ku buzima bw'abanyagihugu. Aho ni mu gihe haherutse kugirwa igitero mu rubanza rwo gupfuba umunyagihugu cahitanye abantu barenga 140 gikomeretsa n'abandi benshi. mu ntango zindwi intumwe idasanzwe yishira mu mpuzamakungu ONU Ismail Ould Sheikh Ahmed yatangaje ko hashizwe mu ngiro amasezerano yo guhagarika intambara yashize ku rukumu n'impande zose ivyo bikaba byatumye hashobora gusubira kuboneka akajye kuko haba ibiganiro bishobora guhagarika intambara burundu ku biro vy'iperereza Cook yongeye ko avuga ati abaza bashaka kugira iterabwoba ku basirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemenye ko tutazobihanganira ati tuzokwivuna umwansi dutewe ati twafashe ingingo zihuta muri iki gitero giherutse kandi habaye ikindi gitero turiteguriye umwanya wari wese kwivuna umwansi
iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Juti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twatubatiye kuri isaha mukanya tugiye kubisozera yamari imbere yaho reka mugenzi wacu Rosine Munezera twibutse ibice bikuru bikuru byabigize aya makuru Rosine
Ego fidele amakuru twabashikirije mu ncamake kuri uyu wa kabiri muri Kenya habaye igitero cabere ku mpaka wa Kenya na Somalia Icyo gitero cyaje kigana batari mu idini rya Kiisilamu cyahitanye abantu bashika kuri 12 nk'uko byemezwa n'umukozi wa leta ya Kenya bivugwa ko abakoze icyo gitero bashobora kuba arabagwanya ubumugwi Al-Shabab bateye inzu y'uburaro bw'ingenzi isanzwe iri mu gisagara cha Mandera abategetsi mu gisirikare cha leta z'umwe za Amerika bamenyesha ko ibitero leta ya Kiisilamu iri kirakora hirya no hino muri Iraq ari bifise intumbero yo gusamaza igisirikare cha Iraq kiriko kirigarura igisagara cha Mosul mu kwirukana abagwanyi ba leta ya Kiisilamu abategetsi mu gisirikare cha Amerika bamenyesha ko ibyo bitero ari by'akanya gato kandi ko bari bavyiteze abategetsi bakavuga kandi ko igisirikare cha Iraq gifatikanije n'abakurde biteguye gutuza abagwanyi ba leta ya Kiisilamu uko biri kose igihugu cy'u Burusiya kimenyesha ko cyongereje ikiringo cy'agahengwe kubijyanye n'ibitero by'indege mu gisirikare cya Aleppo muri Siriya kandi ko n'igisirikare cya Siriya hamwe n'abasanzwe bagifasha bahagaritse ibitero byabo mu turere dusanzwe turimo abagwanyi yamara ababikurikiranira hafi bamenyesha ko ibitero by'indege byasubiriye kuva ku munsi wa gatandatu inyuma y'amasaha makeyi ako gahengwe kari kamaze mu kiringo cindwi zibiri gusa zisigaye kugira haba amatora y'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abakandida muri iryo higanwa baganisha inguvu zabo za nyuma muri Leta ya Florida iri mu manuko bushira ubuseruko bwa Amerika muri iryo higanwa abakandida bagerageza bompi kuronka amajwi menshi muri iyo leta isanzwe iri mu mareta atanga amajwi menshi ashobora gushikana abakandida ku ntebe y'umukuru w'igihugu Nayo muhinga yigenga mu bwishyamwe mpuzamakungu ni Philip Alston aratuma urutoke amakungu kubona yarananiwe kwemera uruhara rwayo mu by'amategeko kubijyanye n'ikiza cyakorera mu gihugu cya Haiti ikiza cyahitanye abantu bashika ku 9,300 kigasinzikaza abashika ku 8,800 abakozi bishiramwe mpuzamakungu ni bamenyesha ko ikiza gikomeye cyakorera cyadutse aho muri Haiti inyuma yaho kinyamugigima gisenyuriye inzuzi amazi y'umucafu akisesa mu mwaka w'2010 gushika ubu muri Haiti abashika ku 500 barandura indwara yakorera kundwi
Jute mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha aha niwe bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio Ijwi rya Amerika ndabifurije mwese kugira umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.